mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika. Mu Burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi. Aha mu Burundi leta irimo irakora ibarura ry'abakozi bayo.
Ubambere na mbere no kugira ngo leta imenye abakozi bayo, yongere imenye n'umwe wese icyo asanzwe ayajejwe mu kazi ka minsi yose.
Uyu ni Nizigiyimana Marie Rosette, umunyamabanga uhoraho wa ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo mu Burundi. Mu rugaga mpuzamasendika COSIBU bavuga ko batangajwe n'iri barura.
Nk'umuntu akubaza amakonti amahera ufise kuri banki, ibyo utunze, abana ufise, ubwoko uvamo, ibyo bintu ariko abikubariza.
Uyu ni Nsavyimana Celestin, perezida w'urugaga rw'amasendika mu Burundi COSIBU. Inkambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda yugarijwe na virusi ya corona. Muri Tanzania abatavuga rumwe na leta bararega polisi y'igihugu kwica abantu muri ibi bihe by'amatora azabejo kuwa gatatu. Mugume hafi. Ijwi rya Amerika, aya makuru tuyahere muri Tanzania. Rimwe mu mashyaka akomeye atavuga rumwe na leta, ACT Wazalendo, rirarega polisi y'igihugu ko yaba yarishe abantu barindwi muri ibi bihe by'amatora y'umukuru w'igihugu n'inteko ishinga amategeko azaba ejo kuwa gatatu. Ni inkuru mugezweho na Fidele Niyongabo.
Umugambwe ACT Wazalendo wagirize igipolisi ko carashe abantu indwi. Yamara Simon Siro, umukuru w'igipolisi cya Tanzania, yahakanye ko hari abantu bishwe mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Umugambwe wamenyesheje kandi ko igipolisi mu izinga rya Zanzibar cyahagaritse Malim Seif Sharif Hamad, umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yaje ku munsi wa gatatu. Yahagaritswe uno munsi wa kabiri mu gitondo mu kibanza cy'amatora aho yari yagiye gutorera. Mohamed Hassan Haji, umwe mu bategetsi b'igipolisi muri iryo zinga, yemeje ihagarikwa ryiwe. Umugambwe ACT Wazalendo wasabye ko arekurwa bidatevye. Hari abasirikare n'abapolisi benshi cyane mu izinga rya Zanzibar uno munsi kuwa kabiri. Amabarabara atari make muri iryo zinga yari yugaye. Abanyagihugu baho batangaje ko uburyo bwo guhanahana amakuru hisunzwe uburyo bwa internet bwagabanijwe, kandi hari amakenga ko bushobora guhagarikwa bwose ejo kuwa gatatu. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania, Donald J. Wright, yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko atewe impungenge bikomeye n'amakuru avuga ko abantu bariko baricwa abandi bapfungwa mu izinga rya Zanzibar no mu bindi bice. Asaba inteko zijejwe umutekano kwifata. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Antonio Guterres asaba abayobozi b'abanyepolitiki bose kwirinda uruhagarara n'ubwicanyi.
Muri Australia, leta yakuyeho ingamba za guma mu rugo zari zimaze igihe i Melbourne, umujyi wa kabiri w'igihugu kubera virusi ya corona. Eugene Mukankusa arakomeza ni inkuru.
Izo ngamba zari zimaze igihe kirekire mu mujyi wa Melbourne ugereranije n'ahandi ku isi zarangiye. Guhera kuri wa kabiri, amaduka yose aho abantu baruhukira na za restora byose byongeye gufungura imiryango, kandi n'amabwiriza aguma mu rugo yakuweho. Izo ngamba zari zashyizweho mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi nyuma y'uko hari hongeye kwaduka ubwandu bwa virusi ya corona. Muri leta ya Victoria iza ku mwanya wa kabiri muzituwe cyane muri icyo gihugu, mu minsi ibiri ikurikiranye nta muntu n'umwe wanduye virusi ya corona, nta n'uwishwe na COVID-19. Igabanuka ry'umubare w'abandura ku munsi ryatumye abayobozi bahagarika ingamba zaguma mu rugo zari zimaze igihe kirekire cyane mu mujyi wa Melbourne kurusha ahandi ku isi. Guhera kuri uyu wa kabiri, amaduka, inganda n'ibijyanye n'ubukerarugendo bishobora kongera gukora nubwo hari ibigisabwa. Ibyo birimo kwambara agapfukamunwa bikiri itegeko. Aho abantu baruhukira no muri za resitora naho umubare ntarengwa n'abantu 20 icyarimwe imbere mu nzu. Hanze ni 50. Ubu abazaba batumiwe mu mihango y'ubukwe ntibazarenga 10, naho mu cyunamo no gushyingura ni 20.
Eugene Mukankusa ikomereza kandi no mu Butaliyani naho kuri virusi ya corona, aho abaturage baramagana ingamba nshya leta yashyizeho zo kurwanya iki cyorezo. Federe Niyongabo na Eugenie Mukankusi murakoze kuri aya makuru mutugejejeho nshuti zacu mbibutse kwiyumva ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu amakuru mu byaga bigari. Mu Burundi kuvejo kuwa mbere hashize leta irimo irabarura abakozi bayo bose. Urugaga mpuza amasendika yo mu Burundi COSIBU ruvuga ko byari kuba byiza iyo leta iza kubanza kubagisha inama. Desire Atungimana aratubwira inkuru irambuye.
Muri rusansoma abakozi ba leta babazwa ibibazo 108 baterezwa kwishura byose atana kimwe kivuyemo. Bimwe muri ivyo bibazo abakozi ba leta babazwa ni nko kumenya ubutunzi bafise iyo bavuka n'ubwoko bwabo. Nizigimana Marie Rosette umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi amenyesha ko intumbero zitatu zifatiye ahanini kuneza y'abakozi arizo zatumye biyumvira gukora iyo rusansuma.
Ubambere na mbere no kugira ngo leta imenye abakozi bayo yongere imenye n'umwe wese icyo asanzwe ayajejwe mu kazi ka misi yose. Intumbero ya kabiri kugira ngo leta imaze kumenya ibyo biharuro nyezina ishobore no gutunganya abakozi kubatunganiriza no gutunganya mu bisata bitandukanye abakozi bategereza kuhakorera kuko hari aho usanga mu bushikiranganje buriya canke ubundi canke mu gisata kirya canke ikindi hariho abakozi barenze canke ahandi ugasanga barabuze. Imbere rero yuko leta yumvira gushyiramo abandi bakozi bashasha yabanza gutunganya abo isanzwe ifise. Intumbero ya gatatu ni uko leta imaze kumenya abakozi ifise iraheza ikamenya n'ingene itegura uburyo bwo kubahemba.
Urunani mpuzamasendika y'abakozi mu Burundi COSIBU ruvuga ko rwatangajwe n'iyo rusasuma iriko iraba batageshejwe inama kandi aribo baserukira abakozi. Savyimana Celestin arongoye COSIBU amenyesha ko bitari bibi ko leta imenya abakozi bayo ariko agatangazwa n'ibibazo biri muri iyo rusansuma.
Nk'umuntu akubaza amakonti amahera ufise kuri banki ivyo utunze abantu ufise ubwo kuvamo ibyo bintu ariko abikubariza iki kandi ugahora ukibibazwa n'umuntu agutwara uko cyangwa umushefu de service wawe. Ejo ni wabavuga ko ufise amabutike niyo waba uyafise bizoshika buri bisi yugushika ku kazi ngo yari kwa kontrola ya mabutike yihure niko birabaryanisha mu kazi kandi atari byo ku mategeko agenga abakozi ba leta statut general de fonctionnaire na code du travail nta na hamwe byanditse yuko umukozi ategerezwa kuvuga ibyo atunze ategereza kuvuga ubwoko bwiwe ategereza kuvuga haba nta na hamwe byanditse. Urumva rero muri iyo ntuze muri ibyo bibazo twabonye ku marezo yose ko ntibigeze bahamagara abaserukira abo bakozi ngo babivugane. Ibyo bibazo rero birimo bigaca bitera amakenga ugahura bironye n'imibano hagati y'abakozi.
Nyawakira Gilbert arongoye runani mpuza amasendika CSB asaba leta guhagarika iyo rusansuma kugira abo vyega batanga intererano yabo.
Icyo gituma rero dusabye ko iki gikorwa ko tuhagarara kugira ngo abaserukira abakozi eka na leta bongere barabe yuko ubwo mpapuro mfatiro rwa rusansuma rutarimo kumbure ibibazo bikwiye gukurwamo kugira ngo urusansuma rushobore kubandanya ku neza y'abakozi no ku neza ya leta kuko twabishinde mu ntango y'uko urusansuma atari rukibi tugaya ibibazo birimo tubona ko umenga bigisuzuma kandi tukayakwishima kubera ko nanone birengagije gushyiramo abasura bakurira abakozi kugira ngo bemeze ibyo bibazo gende mu bakozi ba leta twese tubibona kumwe.
Bamwe mu bakozi ba leta baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batashimye gutanga amajwi yabo ku gutinya ingaruka zo kuvugira kuri iyo radio yugaye mu Burundi bamenyesha ko ibibazo babazwa batavyishyuye neza kuko batabona kamaro bigiye kubazanira. Hari n'abavuga ko ikibazo cy'ijana n'umunani kijanye n'ubwoko bwabo cyabateye amadidane. Bamenyesha ko batumva igituma icyo kibazo kije uno munsi mu gihe mu kuronswa akazi bategeze babazwa ubwoko bwabo. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Bamwe mu baturiye umupaka w'Akanyaru uhuza u Rwanda n'u Burundi bavuga ko imibereho ibagoye kubera ubuhahirane bwahagaze hagati y'ibihugu byombi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yabasuye ku ruhande rw'u Rwanda ku Kanyaru yaduteguriye inkuru irambuye.
Iyo ni isoko rya saa kumi n'imwe. Inyanya, ibijumba, amashu, saa kumi n'imwe niho ritangira kubera umupaka bawufunze. Ubundi byakoraga mu gitondo. Iyi nayo yari resitora ya Mam Dog. Resitora Abagande, Abanyakenya, Abasomaliya bose bariragamo hano.
Turi nyaruguru ku mupaka w'Akanyaru uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ku ruhande rw'u Rwanda. Uyu muturage utuye ku mupaka arereka Ijwi rya Amerika bimwe mu bikorwa byahoze bikora mbere imipaka itarafungwa. Ni ibikorwa byajyaga biramira benshi ariko ubu byarahagaze, na cyane ko urujya n'uruza haba ku bantu yewe no ku binyabiziga ntarwo. Muri make haracecetse.
Buwate y'akabare, biyare, burusheti z'inyama n'inzoga.
Aha ku mupaka biboneka ko hubatswe isoko rya kijyambere ku ruhande rw'u Rwanda ryari kujya rifasha abaturage b'ibihugu byombi n'abandi batambuka. Ariko tuhagera twasanze imiryango myinshi yaryo ifunze n'abake bafungura ngo n'ukwanga kwirirwa mu rugo kuko ababagana bahaha bari yanga. Uku niko twabisobanuriwe n'aba babyeyi twasanze babashije gufungura imiryango.
Ko twabanaga bakiriye bagenda gutya abo mu misozi bose heba nawe uko hameze haba ibyo bucuruzi no kwirirwa twicaye tugasinzira twaramberwa tugataha. Hari igihe umara n'icyumweru utaracuruza n'agafuka wenda kakawunga urabona ko ari ibiro 25.
Uretse no kuba imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi nayo yarangije byinshi mu mibereho y'abaturiye imipaka, aha ku mupaka w'Akanyaru bakoraga ibikorwa by'ubucuruzi bavuga ko icyorezo COVID-19 nacyo cyarushijeho kubasonga. Bakavuga ko igihe ibihugu byombi byakongera kugenderana ubuzima bwarushaho kuba bwiza.
Nimba twabaga turi aha ngaha mu bantu twafashaga nka 90% ari abantu bambukiranye imipaka, urumva ni ibintu byiza cyane mu gihe bashobora kuba bafunguye imipaka. COVID yahungabanyije ibintu byinshi cyane 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 ku bantu bari bamenyereye gukorera ku mipaka.
Ubuzima ntibwashaririye abari bafite ibyo bakora bifatika gusa ku mupaka w'Akanyaru uhuza u Rwanda n'u Burundi, ahubwo bwanageze no kuri bantu rubanda rugufi. Nk'uyu wemereye Ijwi rya Amerika ko yari atunzwe no gutwaza imizigo abagenzi bambukiranyaga imipaka.
Njye najyaga nshika i Burundi twari abakarani bo ngaho tujyana ibikapu. Igikapu ukakigezaho ukabona iyo sex, ukazana ikindi ukabona 500, ukakigeza kuri Jaguar. Ibaze ari ukore nk'abantu 20. Twarahombye. Bamwe barakubiswe, abandi bafata isuka, abandi bohokera mu mujyi.
Kuri ubu ku mupaka w'Akanyaru urahagera ugasanga bagifite ingufu bagerageza kwikorera amabuye y'umushoramari bayavana mu misozi bayazana ku muhanda wa kaburimbo. Baba bagore yewe n'abagabo ngo amabuye yuzuye imodoka y'ikamyo bisaba kuyikorera mu byumweru bibiri ku muntu umwe, bagahembwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 9. Ni ubuzima bavuga ko butoroshye.
Ibyumweru bibiri kugira ngo uzakorere ibihumbi 9
ku muntu umwe.
Umwe navuye imipaka bifunguye, umuntu wese abaga afite akantu arimo arakora hano, ucuruza amayinite, ucuruza iki, ucuruza izo nyama, ucuruza ibyo birayi, buri wese afite akantu arimo arakora hano. None buse ukora iki?
Batagize igihinduka byagenda
bituma bamwe batwanapfa kweri, bamwe bakwishwa n'inzara. None se nk'aya mabuye honyine urabona ajyamo abantu bafise imbaraga, se nk'abatazifise ubona bakora iki? Ni ukugorerwa mu rugo.
Ubusanzwe aha ku Kanyaru harangwaga ibikorwa byo kuvunja amafaranga, ubu imiryango yose irafunze. Yewe nta nubwo byoroshye ko wabona imodoka zitwara abagenzi zerekeza kuri uyu mupaka. Ibiro kampani zitwara abagenzi zakoreragamo nabyo birafunze. Aha ku mupaka w'Akanyaru ntitwabashije kubona inzego z'ibanze ngo twumve icyo zivuga kuri ubu buzima bugoye bugarukwaho n'abahatuye. Icyifuzo cy'aba baturage baba ku mupaka w'Akanyaru uhuza u Rwanda n'u Burundi bahurizaho n'uko imibano y'ibihugu byombi yakongera kuba myiza, abaturage b'ibihugu byombi bakongera kugenderana.
Twasaba ko bongera gufungura imipaka tukongera tukagenderanira, byaba byiza kuko twarahahombeye cyane.
Hari igihe twabaga twebwe dufite nk'amasuka i Burundi yarabuze, ukajibona abaturage baraza bakagura nk'isuka. None ubuzaheze
icyo mbaza abantu uko bakumvikana nyine tukongera tukagirana umubano wo mu Burundi no mu Rwanda, tukongera tugahuza ubumwe tukagendanira bisanzwe kuko se tutwenyenerwa n'abarundi naho bagize ikibazo.
Mu minsi mike ishize nibwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Burundi Bwana Robert Nshingiro yahuriye ku mupaka wa Gasenyi Nemba na mugenzi we w'u Rwanda Bwana Vincent Biruta baganira kukongera kuzahura imibano. Iyi mibano y'ibihugu byakunze gusangira kabisi na gahiyi imaze imyaka isaga itanu yarazambye, ari nako imibereho y'abaturage b'ibihugu byombi cyane abaturiye imipaka irushaho kuzamba. Eh, bagira ubusajwi rya Amerika ku mpaka wa Kanyaruhuza u Rwanda n'u Burundi.
Icyorezo cya virusi ya corona cyugarije inkambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama mu Rwanda, hamaze kuboneka abarwayi 80. Ministeri y'ubuzima y'u Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko leta yafashe ingamba zikomeye zo kwirinda, gukumira no kurwanya iyi virusi kugira ngo idafata abantu benshi i Mahama. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ikiza cy'umugera wa corona kirabangamiye ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe. Ikigo RBC kijejwe amagara y'abantu mu matangazo yerekana abanduye n'abakize, kivuga ko amaze kubonekayo abantu barenga 80 bagwaye uwo mugera wa corona mu ndwi zibiri ziheze. Iyi ni nkambi ivugwamo umugera wa COVID-19 ni ya Kiziba iri mu karere ka Karongi. Icyo kigo RBC kivuga ko aho hamaze kubonekayo abagwaye 14 mu minsi 10 iheze. Imahama nka bose bapimwe mu Barundi baba bifuza guhunguka nk'uko ujejwe kambi ya Mahama abivuga. Andre Vuganeza asarukira ubushikiranganji bwo gukinga ibiza ari nabwo bwitaho amakambi impunzi ari mu gihugu.
Muri urwo rwego buri gice kigiye gutaha tugipima COVID-19 ngira ngo buheruka twari twabonye abarwayi 7 ariko haza kuza n'ubundi bushakashatsi bwo kureba uko byifashe bwakozwe na RBC aribo bari ya 2026 muheruka kubona. Abo bantu bose rero barwariye mu rugo, kuko hari gahunda ya leta y'uko umuntu wasanzemo COVID aguma mu rugo, ngira ngo hari n'abarenga 18 bo banakize banatashye muri convoy ishize Burundi.
Nta makenga mufise ko bashobora kwanduza abandi muri community babantu?
Oya, ntabwo babanduza kubera yuko iyo umuntu arwariye mu rugo agira uburyo yitabwaho budasanzwe. Ujya mu rugo iwawe tugasaba abaturanyi bawe ko bamenya ko ufite ikibazo n'uwo muryango bagasaba kuguma mu rugo. Hari uburyo tubafashamo dukoresheje abakangurambaga b'ubuzima n'abashinzwe ubuzima mu nkambi, kuko umuntu buri munsi asurwa n'umuganga, hanyuma iyo hashize iminsi 7 turongera tukamupima twasanga yarakize agakomorerwa noneho akaba yakwemererwa kuva mu rugo, ariko akenshi duhita tubyutsa dosiye yo gutaha akitahira.
Ubu impunzi ziri mu bwoba bwinshi nk'uko bamwe mu Barundi bariyo babibwiye Ijwi rya Amerika. Ubu n'umwe muri bo
tera ubwoba, koko birateye ubwoba kubera nyine nk'uko nyine n'ahandi bumvise COVID yashitse ahantu bitera ubwoba abantu. Ariko abantu impunzi nyinshi zirimo turi mu kwijajara kwinshi, none ko muvuma hagati mu nkamba ari kwa kundi nyine kwa tubona turi benshi cyangwa ubugese ahubwo mubare abari muri kantene.
Icyo bikoze umukuru w'ikambi yemeza ko hafashwe ingingo ruhasha zo kwirinda ico kiza cha COVID-19.
Ubu ngubu inkambi yose harimo amabwiriza yihariye yo kwirinda COVID, ni ukuvuga ngo haba mu isoko, ni ukuvuga ngo ahahuriraga abantu benshi bagomba kuba bake bishoboka, kandi ibyo bintu bikagenzurwa kuko dufite abakorerabushake, dufite n'imiryango ishinzwe ubukangurambaga ku bijyanye na COVID iba igenda karitsiye kuri karitsiye mu zigize inkambi yibutsa abantu ko dufite COVID. Ikindi abantu bose bambaye udupfukamunwa, bafite ibikoresho bihagije byo gukaraba ahatangwa serivisi hose, umuntu yinjiye apimwa umuriro kandi akanakaraba, ndetse no ku masoko yinjiye mu nkambi ushatse kuhinjira arakaraba, kandi n'abacuruzi bacururizamo niba kigeranije n'abari bahari. Hanyuma nta kabari gakora, nta mahugurwa dukora cyangwa inama bihuza abantu benshi muri urwo rwo kwirinda yuko hazaho umuntu wanduye akanduza abandi. Nta n'umuntu wemerewe gusohoka mu nkambi nta mpamvu igaragara itumye umuntu asohoka, kuko inkambi iri muri lockdown.
Gusa izo ngamba zafashwe impunzi zivuga ko zidahagije, bagatinya ko icyo kiza gishobora kurandagata mu ikambi irimwo abantu barenga 559 babana begeranye.
Uko umuntu bamutoye corona n'ukuntu batubwiye yandikira bagabaye bamujyana ahandi hantu ho kumukurikirana, ariko bamusubiza muri community babibanduza n'abantu, ariko bakaguma bari mu masoko bakahurira n'abandi ku mabombo no guki ibikorwa byose. Nyamara leta abantu cyashobora kutwanduza babanje barabatwara ahandi hantu.
Ukudasohoka inkambi ya Mahama byaratanguye kugira ingaruka mbi ku buzima bwa misi yose, kuko impunzi zivuga ko ibiciro by'ibiribwa byaduze ku isoko.
Ibiciro byaraduze, kilo cy'ibitoki kiragurwa hagati y'150 180 n'umuceri nawo ugeze ku 1000, kilo hagati y'190 n'1000. Imbere yuko korona itera ibitoki ntibyagurwa ku kilo mu ikambi, ibiraya byaragurwa 200 180. ariko urumva uko bigeze hagati y'amajana 200 n'amajana 250 n'amajana 250 n'amajana 300 bitewe n'ubwoko bw'ibirayo kubona ari byiza yego ibijumbu byandwa bisanzwe umuturi w'amajana 200 w'amajana 4
abajejwe ayo makambi y'impunzi ku munsi barahumuriza nyabuna bagasaba impunzi kwirinda uko bashoboye kose uwo mugera wa corona uwiketse ko yoba yaranduye nawe agahamagarirwa kuja kwa muganga bidatevye Pierre Claver n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Mu Burundi mu mpera z'icyumweru gishize abakenyezi baserukira abandi bahuriye hamwe nabo mu mashyirahamwe atandukanye n'abakenyezi b'indongozi mu nzego za leta irikoraniro ritegurwa n'umutambukanyi w'umuhisi President Pierre Nkurunziza riba buri mwaka mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na Madame Solange Murerwa umwe mu batunganyije iyi nama madamu Murerwa arasobanura ijambo nyamukuru ryavuzwe muri iri koraniro nibikenewe kugira ngo umukenyezi cyangwa umwigeme abe aserukiye abandi
ijambo nyamukuru dusubiye kuri teme ku kivugo cha femme de destinée cyaravuga giti femme de destinée rêve toi Prends courage et agis car la consultation de la paix te concerne. Mukinga tuone kuraja haguruka girintege kumbatira amahoro birakuraba. Twarabonye rero yuko amahoro umutekano ubumwe ari ibintu bidaba umukenyezi wese ari mu Burundi eka n'uri hanze y'igihugu kuko tudashobora gutera imbere ibyo bintu tutabifise ayo mahoro ubwo umwe uwo mutekano bidahari tudashobora gutera imbere nk'abakenyezi kudashobora kubona aho twoshika tutabanje kuronka ayo mahoro n'ubwo bumwe baratweretse kandi yuko abakenyezi gukingira amahoro gushira amahoro imbere ari byo bidushikana mu iterambere rirama ari byo bidushikana ku byo twifuza byose kuko twarabonye ko muri kahisa igihugu cyaciye mu ntambara mu bihe bitandukanye bitameze neza mu gihugu ko ataterambere ryari rihari ko ata bumwe bwari buhari ubu rero twese hamwe turumva ko amahoro ubumwe kuja hamwe ari igikorwa kituraba twese
turumva yuko nk'umukenyezi wari mu bafashije gutunganya iri huriro ry'abakenyezi warashikirije ibintu bitandukanye harimo ukwisanzura mu muryango wobwira abashura kwa batahashitse abataronsa akaryo kukwashika ukwisanzura mu muryango mwaganire n'abandi bakenyezi bisigurike
murakoze cyane kumusugira kawa kabiri w'ibikorwa jewe nari umutumire bari bantumiye nk'abandi bakenyezi uko dusanzwe twitaba duparticipa muri inama n'ibi bikorwa bari bantumiye mu bandi bakenyezi amaro duca turaja mu bikorwa mu migwi et travaux en groupe tugere mu bikorwa mu migwi groupe y'iwacu twakoreyemo ntegeka ryo kuba mu barongo mu mugwi maze nshikiriza icegeranyo caguye mu byo abo twakoranye bavuze mugabo turagishimangira turagisigura ku buryo amateme bari baduhaye ngo dukoreremo hari ahanini kenshi ayagaruka kuri ayo mahoro n'ubumwe mu bantu bari hamwe ubwisanzure rero mu muryango twarabonye yuko imiryango ariyo shingiro ry'igihugu igihugu burya kigendera ku muryango igihugu gihagarara ku muryango amasosiyete abagizwe n'umuryango iyo umuryango rero utameze neza iya umuryango utari hamwe umuryango turavuga umugore n'umugabo kuko ari bo ba mbere baforoma famiye abandi bakagira twarabonye rero yuko ubwisanzure mu muryango tangurira ku mahoro amahoro umuntu abafise mu mutima amahoro ava ku mwana amahoro atava ku mafaranga atava ku butunzi atava ku byo umuntu afise ariko ya mahoro atangwa n'Imana ari yaza mu rugo akaza mu muryango maze hakaza ubumwe hakaza kumvikana hakaza gukundana hakaza umunezero hagati y'ababyeyi n'abana wa munezero ugasohoka ukaja no mu gihugu ukaja muri ubuzi dukora ukaja muri ama association turimo ukajana y'amahoro ukajana y'umunezero bigatuma ushobora gutunganya neza ibyo bikorwa uri kurakora cyangwa igihugu kigashobora gutera imbere kuko gifite abantu batekanye bari mu mahoro bari mu bumwe bari mu munezero
nkuko bivuze mu mugwi wanyu wakoreyemo mwaraganire kubijanye n'ubumwe mu gihugu tubyira ibindi kuri icyo
twaravuganye ibijanye no kusanzura mu muryango turavugana ubumwe mu gihugu turavugana ibijanye na justice stabilité socio-économique ukungene ubutungane buca bugenda iterambere muri cyagifata développement durable intégré ukungene iterambere aho ricari kimikira kugira ngo igihugu kimere neza turongera turavugana kandi yuko hari amahoro ibyo byose bishoboka indero y'abana igashoboka ubutungane ukungana turabona ko abantu aha mu Burundi n'ahandi iyo bavuze ko hari ubutungane ni uko abantu bose baba batunganirizwa cyo kimwe umuntu wese akaronka ubutungane bumubereye selon n'ibyo ariko ararondera n'ibyo ariko arakoreramo akumva ko atunganirijwe akumva ko ari mu gihugu gitekanye aho yumvirizwa hatarabwe ubwoko yaba intara byose bitarabwe akumva yuko ari mu butungane ivyo rero bishoboka hari amahoro twaravuze kandi iterambere ko rica ryoroha ugasanga abagwiza tunga baraza ugasanga umudamu wese wa mufamido destina abone yari karaja aragize icyumviro cyo kugira icyakoze kuko ababona yuko igihugu gitekanye turi mu mahoro n'umutekano aha mu Burundi wacu rero iyo ntambwe twarayishyitse ko ubu turi mu nzego nshyashya twitoreye amatora yaraheze twahora mu matora yaraheze ubu turi ko turubaka igihugu turi ko turatera imbere iterambere mu ntara iterambere mu gisagara ibintu nyine turabona ko biriko biragenda neza kubera ya mahoro bwa bumwe inzego zihari ziriko zirafasha kugira abantu basubire hamwe kandi ibintu bibandanye bigenda neza
murakoze cyane nduva ko mwashitse ku bitari bike naho mu byo mwaganiriye utubwiye byari mu mugwi umwe bisigura ko n'iyindi migwi yari ifise ibindi byinshi nayo nyene yaganiriye ko ariko kandi icabahuje cazanye rino huriro cari cerekeye nkuko bavuga mu gifaransa une femme de destin umukenyezi umwigeme w'imboneza mutubwira muri make bimwe mu byasobanuye mu byasiguye ico uwo mukenyezi w'imboneza abaharanira uko abameze muri make umukenyezi w'imboneza abateya
murakoze cyane umukenyezi w'imboneza ni umuntu yumva ibintu byinshi akavuga bike bikenewe ni umuntu agira umutwe munini wo kwakimira byose mugabo akagira umunwa muto wo kuvuga bito akagira amaso manini yo kubona kure akagira ubwisanzure muri ibyo bikorwa ariko arakora akumva yuko ubwiwe yihagaze ko yiyemeye mu byo ariko arakora batubwira ati abakenyezi iyemere twerekane ko dushoboye twerekane yuko iterambere ry'igihugu rituraba kera twari tuzi ko umukenyezi ari uwo kurima ari uwo kubyara ari uwo kuguma mu rugo ariko ubu tuguma tubona ko ibintu byahindutse ubu mu gihugu cacu abakenyezi dufise ibice bishimishije leta y'u Burundi irongowe na nyine Cyubahiro Evariste ndayishimiye yarahaye ikibanza gikwiye umukenyezi ubu duhagaze neza turi ku kivi turi ku iterambere turi ko turubaka ingo zacu na cyane cyane bana babigeme jewe mwavuze yuko nkurikirana ibitsindero y'abigeme ego nibyo abana babigeme hari ukuntu tuba turabankaga tubereye ku kuntu bozo w'abantu b'akamaro mu gihugu mu ngo zabo twebwe nk'abantu baciye ku ntebe y'ishuri tubereye ko byose bishoboka kubukena atarwo gutuma umwana atashuri kubukena atarwo gutuma ugenda kwita ku mugabo adashoboka ku muhungu adashoboka batwara inda zindaro bari ku ishuri icyo byose bikabereka yuko ubukene bamaze kuburengana imbere usanga ari heza imbere usanga Imana araguteguriye ibindi nabo tukabereka ko bagumye ibanga bakiga amashuri bakajya mu nzego z'igihugu twarabahimirije ababyeyi bari hajya bari abantu bakuze bafite abana ariko baraheza amashuri yisumbuye turabahimiriza ati nibajye mu gisoda bajye mu gipolisi bagwanire igihugu kiragwanirwa bajye mu nzego z'umutekano kuko abariyo bariko barasaza bariko barakura bariko baragenda none bazogirirwa horeve n'abandi ibyo byose biri mu bintu twabonye ko twebwe nk'abakenyezi femme de destine dutegerezwa kuraba igihugu cyose mu madomene yose tukaraba ibibuze n'ukuntu twoza turaterera kugira ngo dushobore gutera imbere.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, aya makuru naha ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Tuyabagejejeho turi iwacu mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio.